Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Jeffrey Mutaguma ubasuhuza kandi mbahe ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ingingo z'ingenzi mu Burundi, izamuka ry'ibiciro rya hato na hato ryateye impungenge ku hazaza h'ubukungu bw'icyo gihugu.
Burundi ubu dusa n'uko atari dushorera ahantu, nta mfashanyo yinjira mu gihugu, nta bamuza atunganyiriza imitahe muri iki gihugu bikwiye. Burundi ntibufise kapasite yo kurondera uburyo bukwiye mu madeni hanze ngo ushobore kugira icyo bwikoraho. Umwimbu mu by'uburimyi uca uragabanuka.
Faustin Ndikumana ni impuguke mu by'ubukungu. Abantu 9 baguye mu mirwano yashyamiranyije imitwe inyuranye y'abitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho tariki ntarengwa umuryango CEDEAO w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba wahaye ubutegetsi bwa gisirikare muri Niger ngo bube bwashubijeho Perezida Mohamed Bazoum yageze kuri iki cyumweru. Harakurikira wiki amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru tuyohere kwa avugwa hirya no hino ku isi. Muri Niger, tariki ntarengwa yatanzwe n'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu bya Afurika y'uburengerazuba CEDEAO ngo abafashe ubutegetsi basubizeho Perezida Mohamed Bazoum yageze. Uyu muryango wari watangaje ko nibitaba ibyo uzakoresha imbaraga gusubizaho Perezida wahiritswe ku butegetsi, ariko ukomeje gusabwa kugerageza inzira y'amahoro mu kurangiza iki kibazo. Sena ya Nigeria kuwa gatandatu yabaye yifashe kuri uyu mugambi wa CEDEAO, isaba umukuru w'igihugu ari nawe ubereye umuyobozi muri iki gihe gushakisha izindi nzira zitari gukoresha imbaraga. CEDEAO ishobora gukomeza gahunda yiyemeje kuko ibyemezo by'uwo muryango bifatwa hashingiye ku bwiganze bw'ibihugu, ariko kuba habayeho imbuzi iturutse kuri kimwe muri byo hasigaye umunsi umwe gusa ngo ibyemezo bishyirwe mu bikorwa byatumye havuka kwibaza ku byerekeye aho uwo mugambi ushobora kwerekeza. Algeria na Chad, ibihugu bitari mu muryango wa CEDEAO bituranye na Niger kandi bifite ingabo zikomeye muri ako karere, byatangaje ko bidashyigikiye gukoresha ingufu kandi ko bidashobora kohereza ingabo zabyo muri Niger. Mali na Burkina Faso nabyo bitegekwa n'abasirikare bahiritse ku butegetsi abandi ba perezida, byo byatangaje ko uzakoresha imbaraga za gisirikare kuri Niger azabishoyeho intambara nabyo. Iri hikwa ry'ubutegetsi niryo rishyize mu rungabanga bakarere ka Afurika y'uburengerazuba kamaze igihe karangwamo za kudeta mu bihugu binyuranye, ubuhezanguni bushingiye ku myemerere ya kiyisilamu n'ibihugu bimwe kugenda birushaho kwegereza Uburusiya n'ingabo zabwo z'abacanshuro ba Wagner. Ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryaraye rihagaritse ibikorwa byaryo byose muri Uganda kubera ko icyo gihugu kitakomeje amasezerano abemerera kuhakorera. Diane Nininahazwe nibyo tubwira.
Commissaire mukuru w'ico gisata ariwe Volker Turk yavuze ko bavanya karenge muri Uganda kwera leta y'ico gihugu yanse kubandanya amasezerano abemerera kubandanya bakorera ku butaka bw'ico gihugu. Mu itangazo yasohoye ejo kwa gatanu amenyesha iyugarwa ry'ibiro vy'ico gisata muri Uganda, Volker Turk yagize ati birababaje ko ibiro vyacu muri Uganda bigiye kugara. Imyaka 18 twari tumaze muri ico gihugu, twakoranye neza n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu, abanyagihugu bava itandukanye na leta mu ntumbero yo guteza imbere no gukingira agateka kazi na muntu muri Uganda. Umuvugizi mukuru gisata cha ONU kijejwe agateka kazi na muntu Ravina Shamdasani yabwishwe ki Amerika i Geneve mu Swisse ko mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka ariho leta ya Uganda yabwira ONU ko itazokongereza ikiringo c'amasezerano yemerera ico gisata kubandanya ibikorwa vyacu muri Uganda. ONU yashimangiye ko bibabaje kubona ikinjwe muri Uganda kuko kugayo impinga yari kirindende mu isata bimwe bimwe birimo ukubahiriza agateka kamenyesha makuru abaharanira agateka kazi na muntu natavuga rumwe na leta imbere y'amatora rusangi ategekanijwe mu 2026 muri ico gihugu. Itegeko rihasha abakundana bahuje ibitsina riri mu mategeko ONU ivuga ko ikinjuye rikirimo utunenge. ONU ariko irashima ko kubgayo yafashije Uganda gushira amategeko y'imbere mu gihugu ku rugero rwamwe mu mategeko mpuzamakungu. Ijwi rya Amerika ryarondeye userukira Uganda i Geneve mu Swisse ahari icicaro gikuru c'igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu, ariko naco yashimye kwishura mu kwa kabiri yamara mushikiranganje ajeje imigendranire ya Uganda n'andi makungu yari yarungikiye ikete ibiro vy'ico gisata i Kampala, asigura ko igihugu cikwije mu byo gukurikirana agateka kazi na muntu gutyo ko bitakiri ngombwa ko ONU igumana ibiro vyayo mu vy'agateka kazi na muntu muri ico gihugu. muri iryo kete ryo mu kwezi kwa kabiri Uganda yanavuze ko kugara kw'ivyo biro bitazobuza yuko igihugu kibandanya gikorana n'ico gisata biciye mu buserukizi bwayo I Geneve mu Swisse eka n'igisata ca ONU kijeje byagateka kazi na muntu cavuze yuko kizogira ibishoboka byose kugira ngo kibandanye gikorana na Uganda
I Lisbonne muri Portugal umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yashoje isangano mpuzamahanga ry'urubyiruko Gatolika kuri iki cyumweru asoma misa yitabiriwe n'abantu bagera kuri miliyoni imwe n'igice yabagejejeho ijambo ryumvikanisha ikizere cy'amahoro y'ejo hazaza imbaga y'abantu bitabiriye iryo koraniro yari yaharaye mu bushyuhe budasanzwe mu ijambo yabagejejeho nyuma ya misa uyu mukambwe w'imyaka 86 yasabye abakiri bato gutana ibyo bakuye muri iri koraniro ry'iminsi 6 bakabisangiza abo basanze Yagize ati inshuti zanjye mu nyemerere jye w'umusaza gusangira namwe mukiri bato inzozi nifitemo ingendana ni inzozi z'amahoro z'abakiri bato basengera amahoro babana mu mahoro bubaka ejo hazaza harangwa n'amahoro Papa Francisco wagombaga gusubira I Roma ku mugoroba wo ku cyumweru yabonanye n'abahagarariye urubyiruko rwo muri Ukraine bagera kuri 15 nyuma ya misa yo ku cyumweru yafashijwemo n'abasenyeri 700 n'abapadiri bagera ku 10,000 Mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugiye no kuri Waishatu Radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter yabaye X muradusanga kuri VOA Radio yacu mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika Mu biyaga bigari duhere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage 9 baguye mu mirwano yashyamiranyije imitwe yitwaje intwaro muri sheferi ya Bwito teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru abakora imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu barasaba leta kugira ikikora ngo irengere ubuzima bw'abaturage bukomeje kubangamirwa n'imirwano muri aka gace ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera Shukran ubwo bushyamirane bwahitanye abaturage bwatangiye ryari
byabaye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru mu masaha ya saa 10 agana saa 11 za mu gitondo ni muri sheferi ya Bwito mu teritwari ya Rucuru nibwo haje kuba ubushyamirane hagati y'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace ubu ngubu yibumbiye mu cyo leta yise Wazalendo igizwe n'insoresore zo muri utwo duce zahaguruye kurwanya M23 imitwe ya Nyatura na SMC ubwo yashyamira yarwanaga na M23 ni muri ako gace ka Bwito rero muri groupe Mayatongo aho icyo gitero cyaje guhitana abasivile bagera ku 9 kugeza ubu amakuru dufite nuko abo basivile bagiye bagwa mu duce dutandukanye kuko igitero cyakomeje mu gukomeza ku gitero gifata uduce twinshi tugize iyo groupe Mayatongo muri sheferi ya Bwito niko abasivile 9 baguye muri icyo gitero gusa andi makuru dufite nuko havuga ubwicanyi ariko kugezana n'ubu tutaragiraho amakuru ahagije ariko hariho biravugwa ko hariho n'abandi bantu 9 bagera kuri 6 nabo bakomerekewe muri ubwo bushyamirane Jeffrey
abo bantu bishyize hamwe mu izina ryo kugira ngo barinde abaturage ni gute bita barinzi b'abaturage kandi bakabahitana
ntabwo kugizana n'ubu biravugwa yuko aribo bahitanye kuko hari mu gitero barwanagamo na M23 muri ako gace twagerageje kuvugana na M23 kuko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yavuze yuko abo bantu bishwe na M23 abandi bakavuga yuko bishwe baguye muri icyo gitero gusa ni igitero baguyemo abitwa Wazalendo nabo ku ruhande rwabo bashinja ko abo bantu bishwe na M23 gusa na M23 nayo ikavuga yuko abazalendo aribo babishe kugeza ubu ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo tumenye mu by'ukuri ni bande bishe aba basivili 9 ndetse banakomerekeje aba bantu 6
ako karere gakomeje kuvugwamo ibintu by'ubushyamirane hagati y'imitwe yitwaje intwaro igisirikare cya Kongo kirihe igisirikare cy'amahanga kirihe
ingabo za yase aka gace ni agace karimo ingabo za yase zaturutse muri Kenya na Uganda ndetse na Sudani y'Epfo nizo zikorera muri aka gace. Murazi yuko abasivile bo muri aka gace bakomeje gushinja ingabo za yase kuba zitagira icyo zikora bwangu mu kurandura imitwe yitwaje intwaro, kuko hari ibikorwa bibikorwa n'aba bitwa Wazalendo, hariho n'ibikorwa bikorwa n'aba ba M23 kugeza na n'ubu ingabo za yase zikirebera muri ako gace. Ubona ko ubu ngubu nta ngabo za Kongo FARDC zikibarizwamo, kuko kuva M23 yafata uduce twinshi two muri teritwari ya Rucuru, ingabo za Kongo zahise zivamo zijya muri teritwari ya Lubero iri mu nkengero na teritwari ya Rucuru. So nta ngabo za FARDC zirimo, yewe habe na polisi y'igihugu, ni uduce turimo Wazalendo, turimo ingabo za yase muri grupe Matongo, ubundi n'igice kinini kikaba kirimo ingabo z'inyeshyamba za M23.
Nyuma y'ubwo bushyamirane buhitanye abaturage icyenda, abandi bahatuye bameze bate? Umwuka umeze ute muri ako gace?
Ni abaturage abenshi mu twavuganye nabo, ni abaturage ubona ko bamaze kwiheba, nta barahunga, haba habaye ubwicanyi bagahunga, abandi abenshi bakaza mu mujyi wa Goma, abandi bakajya mu teritwari ya Masisi, abandi bakerekeza za Beni. Ni ukuvuga ngo igitero cyabaye habamo guhunga kw'abaturage, ariko mu kanya navuganye n'umuyobozi wa societe civile yo muri Tongo ambwira yuko nyuma y'icyo gitero abaturage bongeye kugaruka mu duce twabo, ariko ubwoba buracyari bwinshi, kuko ahantu abantu icyenda bishwe mu gitondo kimwe gusa mu masaha agera kuri abiri gusa, urumva ubwoba buracyari bwinshi. Gusa bo banakomeje gutakamba basaba yuko guverinema yagira icyo ikora vuba na bwangu mu kurangiza iyi ntambara, ndetse bakanasaba yuko niba ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase zidashoboye kurandura ayo 2023 vuba na bwangu zavanwa muri utwo duce, ubundi leta nayo igafata ingamba zikomeye mu guhashya ayo 2023.
Jimmy Shukran Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika aho mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe Jeffrey Mutagoma.
Tujye mu Burundi, aho ibiciro ku bintu bikenerwa binyuranye byazamutse muri iyi minsi nyuma ya peteroli, isukari n'isima. Kuva tariki ya mbere y'ukwezi k'umunani ibiciro by'ibinyobwa nabyo byazamutse. Na ibiciro byazamutse kandi ibi bicuruzwa ntibiboneka. Abahanga baravuga ko iki gihugu gishobora kuba kiri mu kaga mu bijyanye n'ubukungu, bagasaba leta guhagurukira iki kibazo. Eloge Willy Kaneza.
Kuva mu kwezi kw'indwi guheze hariko haraba mu Burundi duzwa ry'ibiciro mu buryo bw'agasakisaki. Ubushobozi bw'umuguzi bwo bwagumye ari bwa bundi, nk'uko abanyagihugu batandukanye baziganije ujya Amerika bavuga ko basa n'abarengewe. Naho mpera z'ukwa kane, Perezida Ndayishimiye yongeye imishahara abasirikare na polisi, bamwe muri bo bakaba bemereje ujya Amerika ko batanguye guhembwa ayikubye kabiri n'akarenga mu kwezi kwakurikiye. Hanyuma kuva mu kwezi kw'indwi, bamwe mu bakozi ba leta bagatangura guhembwa hisunzwe kunganisha imishahara yanisununiyeho gato. N'ahatarugero turashobora kumenya neza abakozi ba leta batari bake bavuga ko nyabuna umukoresha asa n'uwabagabiye akoresheje ukuboko kw'iburyo abanyagisha ku bamfu bagereranya n'iduzwa ry'ibiciro. Nubwo ibiciro byadubugijwe kubona ibicuruzwa byose biracyari nk'umuzi wibuye ku masoko no mu maduka cyo kimwe no ku mastasiyo ku bijyanye n'ibitoro, abahinga batari bake bemeza ko ikibazo ahanini gihagaze ku kubura amahera y'agaciro, cyane cyane amadolari ya Amerika akoreshwa mu kurangura hanze y'igihugu. Nk'urugero, imbere y'uko haduka n'ijyane za politiki mu 2015, Uburundi bwari bufite ububiko cyangwa ikigagantega bizoza cy'amadolari ushobora kwikora ko mu kiringo cy'amezi atatu. Ubu iyo bw'inanase buba bufise ayakoreshwa hagati y'indwi imwe n'indwi zibiri. Imvo nk'uko bisigurwa n'abahinga ni uko ubutunzi bw'u Burundi buhagaze ku vyinjira ariko bugashorera hanze bike. Fose Ndikumana ni umuhinga mu bijanye n'ubutunzi, akaba n'umukuru wa Parsem, ishyirahamwe rihanira intwari ibereye
Burundi. Ubu dusa n'uko atari dusorera ahantu, nta mfashanyo yinjira mu gihugu, nta bamuza atungabiriza imitahe muri iki gihugu bikwiye. Burundi ntibufise kapasite yo kurondera uburyo bukwiye mu madeni hanze ngo ushe ku kico ikorako. Umwimbo mu by'uburimyi uca uragabanuka, hacaba n'ikinyoma cyangwa kiravuga ngo turikwije uwundi mwanya ngo umwimbo ngo w'ibiribwa wabaye umurengera ngo tugira dushorere hanze, amafaranga y'agaciro make tudafise arasesagurwa, yatacamira atawuhana, batwaja mu cyo bita manipulasiyo y'amarundi.
Nk'akarorero, ibiharuro vyegeranijwe na Orikome, ishyirahamwe rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, vyerekana ko mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2020 vyinjira mu gihugu vyari inshuro zine zose hejuru y'ibisohoka icyunyura ibintu nuko ibisata byinjiza amafaranga y'agaciro nk'ikawa n'ubutare navyo biri mu kibazo kinini icambere leta sanya gitereranye igishira mu minwe y'abikorera utwabo bituma abarimyi batakironka imfashanyo y'ifumbire n'ibindi badebukirwa kurima ico giterwa njabuka amazi maze umwimbu uragabanuka cyane ica kabiri ico amahera agicuruzwa hani yo bajanwa kunyegezwa hanze y'igihugu kandi bice 70% z'amafaranga y'agaciro ava mu butare yo batagera mu kigaga ca leta nkuko president Evariste Ndayishimiye yavyidodonze akatari gake bamwe mu bakozi ba leta bibaza ko ubutegetsi bwadugije ibiciro by'ibicuruzwa byose byankenerwa kugira leta bikunde izibiri kinogo c'amafaranga y'umurengera izokoresha umwaka w'2023 ushira 2024 ibanje kuduza amakori n'amatagisi kugira inabashe guhemba abakozi bayo ishiramo ya bukore hani inyungu z'abaguzi babazwa no kubona umuguzi w'umurundi yamateze umutwe nk'umumobwa aho kugishwa inama mu ngingo afatirwa Noel Nkunziza umunyamabanga mukuru wa buko
ni haja mu muco abasohokira abaguzi henshi bateze gutumirwa ntibatumirwa kugira ngo haze igiciro cumvikanywe ibyo biciro no kuri bigunye uko biri birafite ingaruka cyane ku buzima bw'umuguzi twifuza ko bubisubiza hasi aho bidashoboka basabe neza ko byubahiriza ko turamaze kubona aho bamaze gutangura kubirenza ko ahandi ho ubuzima bushoboka turazi neza amikoro y'umuguzi umunsi
Postendi Kumana bavuga ko igihugu kiri mu kaga mu bijanye n'ubutunzi agahanura abategetsi kutavyanjanjwa ko
ibi bintu by'iduga ry'ibiciro biriko biza kubera igihugu cy'Uburundi kiri mu ngwane z'ubutunzi zidasanzwe abantu bategeza kubimenya na leta ikabyemanga kandi kubera ni nk'umwimbu w'ingeso z'ibiturire n'intwari itabere yagumye muri iki gihugu iminsi itari mike ubu leta iriko turabyimbura
muri abo bifata minenerwe harimo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe uyu mu minsi iheze yabwiye abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza mu buraruka havuka ko abanyaburayi bageseye bakwiye ubufasha bw'abarundi
abarembeje muvuze ko mwarujya muri abarundi rone ikiro kibiharage none se none ndabeshe abavuye iburaya baza bakanuye amazi iyo basubiyeyo bati duhe indagara zanibijumutsa nibiharage zaniki nicyo bagenda bateye urumva
Ndikumana yasomye neza itunganywa ry'amafaranga leta izokoresha asanga yateguwe ku buryo umunyagihugu batazigera aronka agahengwe kubera hazova hatizwe neza
no muri no bije hariho amafaranga shikafi imiliyaridi 200 arengeye n'amakori dutoze yitwa ko azoja gusubiza abadeni guhemba abakozi amamisiyo atangije ubwizi 200 murumva igihugu cy'Uburundi kiri mu ngorane zo gutunzi zidasanzwe tumuje biciro biduga kandi bigoye no guhagarika adafashwe ingingo zikomeye
leta y'Uburundi heraniye amabanki iyo mu gihugu hagati y'amahera gera ku miliyari 300 nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe Parseme rikorera mu gisata c'intwari bereye iryo shirahamwe rimenyesha kandi ko urugero rw'iduga ry'ibiciro mu Burundi rugeze ku bice 260 birenga urwo rugero rwaheruka kuba muri ico gihugu mu myaka ya 90 mu gihe cari muri Ambago iruhande y'iduzwa ry'ibiciro ku bicuruzwa vyankenerwa n'amazu yo gucururizwamo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu ndwi iheze yadugijwe igiciro ku bice birenga 500% ku bakorera mu masoko ya kijambere ya leta abadandaza bahagaritse gukora ku wa mbere leta yemera kuzosubiramo iyo ngingo eroje burika neza ijwi rya Amerika
ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC tugeze mu mwanya w'ikiganiro Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
mugomba mwumvirize Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
Monenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Oh. Madame, kabote kangu kama mshware kanaisha, kama kikali kenye kupasia njo kama mwisho, kwa forte mama, jikazi mama angu. Basi niambi nipite gauche au droite.
Oh ya, tubanda nyiri barabara nyene.
Sawa mama. Mbo mimi naona magari za mingi kwa mbali. Na njoo ya kwanza mimi naona kuna kwa mbuteja hivi mwa njia ya Rusangi.
Nishofi raba nezo umu. Ingina ya gendira mbuna barahagati. Pia rasa.
Hivi umu na ume ni mwende wazimu au haiku au hivipi.
Mbo nume angari karagu hagarika. Kani alikaragu sabashi mitu. Ndi amingira guma hindu kilirabi nyima hii.
Kwanza iko na kimbia nini uyu. Iko sama nyayako sa utawaza naona mzimu. Ona. Shima pale, shima makavisi.
Yawe.
Sini ya kwambia umutu ni mwenda bazimu yiku sawa.
Sawi, umba mfungure. Mungama ni maganu.
Shofi, yugu.
Yawe.
Kumenga tegugo. Ina mingena mizi. Mungu na aribi sana.
Sasa kama sifungule, miya tani aribishia gari na kwambia mama.
Ni munguru na haka.
Ariko sana mfungui. Yawe, ratawe. Urakoze chane. Nyamuneka katusubire duhu njefu mga wako.
Goduhu.
Katari kwa alikosu wakazi.
Jua nini? Kwanza nitokee mu taxi yangu. Aone kama niko na client hapa kwa ananifanyia tu fujo hivi.
Tatawe. Oya we, mimi nisubize hare hare. Bari zaka kunyica. Erega nanye ndo mushoferi nkawe. Ariko taxi yangu rwose bahisigaranye.
Ulifanya nini?
Chaes, hari umushoferi w'umunyamahanga wagonze umwana ariruka. None abashoferi bose b'abanyamahanga banyura hanga hirusanye. Bari guhiga gukware. Shoferi, kandi nyamari nama nakugira. Nuko rwose utakomeza ngo ugihare hare. Umva. Cyane ko nawe uri umunyamahanga. Nakazi kawe nawe. Cetse niba ushaka ko ziranyamazwa zirusanye. Ziguhondagura nawe cyangwa zikabazana kwica.
Mana yanze. Uwo muntu uri kuravuga ategeza kuba ari umwana wanje. Nukuri. Bahejeje kumpamagara ngo umwana wanje baramugonze. Ngo kandi n'umushoferi ngo atware ama taxi y'abanyamahanga. Ngo yamugonze ngo none ngo bamubuze. Ngo yaciye yiruka. Gushika naye amasaha ntibaza ahantu hari. Bandanye turabe ko twoshika n'ingoga.
Ngo n'umuhungu wawe koko madam. Karaga umukara kawe mbese. Imamada rwose nkurahiye impamo rwose ya mungu. Ntabwo nabishakaga pe. Babana. Yewe natawe. Aho buri mwana rwose niwe rwose wakoze amakosa yambutse atabanje kureba.
Kumbe niwe wangogeye umwana. Hanyuma ukacuhunga none mu butabarize.
Yo, ntabwo nabishakaga rwose. Kuko urumva mwana hari cyo twapfaga ko. Shofer rwose n'ukuri fasha rwose uvuga ni rwose ni impanuka nagize pe. Kayo waya nshinze urwara. Ewe ndoma ariko kwita mamada.
Mama, pardon, Frema. Nawe mese, uwe kumuko mubaye. Na kwanza uko umse mabongo. Kuma tunakia po nasa utambese mini mungine njoma livifana, shapo ni wenjoma livifanya. Ulitawa ule mtoto kweli. Wenjo kwanza ulivitume mivyote. Uko responsable.
Hanyuma katitangu la kumeshe la baan.
Anadanganya Frema.
Mungo nubeki tongo nubukana bubiku mkaba nubiru sangu.
Juwazi.
Kumbariwe ya kwa sama kwa sanga.
Mada. Nyamara wani.
Urazibzobin. Urumge chaniri gitura gahura.
Mtu mubaya.
Shofi, mwosimile kukunja hagati aju. Uwanzu munde kire jenda mngere kikini.
Pana.
Imbere yu komandi wa shikanga.
Kwa, mese, kwanza saiso nkamata njone na polisi wambia verite utosemi kama wancho uko responsable wa
nini. Yose polisi kako.
Aupashe ta diskite ata kitu kabisa pani.
Mvataka.
We njo molitume yote makosa ni yako. Panapasha kupinire kabisa.
Makosa wakosa na yemo.
Chetu vya hivi kweli. Unabifono, unabitaka. Kishu unanza vichavichu unadanganisha bengini.
Iba zibze vini. Nindra mama gara abantu biwacu nitwe tukwitwarira twebwe nyene kuri police
kwacha kwanza na ile usikie doki zibenye alikuwa kona kiasema eh anasema sasa ni ba chauffeur bote jushie tu njoba batuseme mubaya shinjo batubane kasetu ya ribika session njoba uwacha
na mishaka
ile ni kupoteza ba chauffeur ba étranger nani valeur pito
chari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi Nyuburi wagatana tunaburi kiumwe rwara saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Imiryango mpuzamahanga irimuhuza ibihugu by'akarere ka Afrika ibiyaga bigari n'uwita ku mpunzi HCD itewe impungenge n'ukuntu abantu bahunga inshuro nyinshi bagatakaza ubwene gihugu. Iyo midyango yerekana ko ibice 80% by'abantu bahunze inshuro eshatu mu Burundi, mu Rwanda, mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Uganda n'ahandi batagira ubwenegihugu. Abarundi bahunze kuva mu mwaka w'1972 bari muri abo barasaba guhabwa ubwenegihugu aho bahungiye. Inkuru tubaza Pierre Claver niyo nkuru.
Ababyeyi bampunganye kuva mu mwaka w'1972 maze imyaka 9.
Uyu mugabo w'umurundi yaganiriye n'ijwi rya Amerika aba mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania. Igice kirenga c'imyaka yiwe 60 akimaze mu buhungiro. Mu buzima bwiwe yahunze inshuro zitatu.
Mu mwaka wa 1993 mpungana n'abana 4. Muri 2015 nca mpungira Nyarugusu kandi n'abana navyariye naho bosubira y'ubu ntibitwa Barundi kuko ntibazi ngo tuzoshikira he bizogenda gute. Urumva nta kazoza je ubwanje mfise n'abana banje bafise.
Ivyo avuga bishimangira icegeranyo cishiramwe mpuzamakungu ibuze ibihugu vya Afrika y'ibiyaga binini CIRGL n'ishami mpuzamakungu ICER gitaye impunzi. Izo nzego mpuzamakungu zerekana ko zifise amakenga kw'abantu benshi bashobora kuba nk'agati ka waga batagira igihugu kibemera kubera uguhunga kenshi. Ayo mashirahamwe avuga ko amatohoza y'abahinga bayo yashimikije ku banyarwanda bahungiye muri Congo, abakongomani bahungiye mu Rwanda no mu Burundi, hamwe n'abava muri Sudani y'Epfo no muri Congo bari mu Buganda. Ayo matohoza yerekana ko abenshi muri abo batagira ibibaranga byo mu gihugu cabibarutse, abana bavukiye mu buhungiro nabo ntibandikwe. Ababangamiwe cyane n'izo ngaruka mbi n'abamaze imyaka irenga 20 mu buhungiro, hamwe n'abana babakomoka ko n'abuzukuru bavukiye muri ubwo buhungiro. Uyu mugabo agira kabiri yaganiriye n'Ijwi rya Amerika, ababyeyi biwe bamuhungukanye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na 90 asubira guhunga ubugira kabiri atani imyaka 10 aramara mu Burundi. Arabizi neza kuko ubu nawe yasubiye guhungira ubwa gatatu muri Tanzania, yaravyariyeyo n'abana batari bake.
Imbyaro 8 abo bana biragoye, nta bwene gihugu bafise bitwa. Umuntu rero arashobora guhunga kenshi akisanga atabwene gihugu akifise.
Muri raporo y'abahinga ba HCR na CIGL bahanura ko ibihugu byahaje indaro bene izo mpunzi zitakimenya amamuko yazo byo ziha ubwene gihugu. Abo bahinga basigura ko bene abo bantu bataba bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu ku rugero rwiza. Icyo bikoze iyo raporo ivuga ko kuronka ubwene gihugu bitoroshe, ndetse ko buronka umwe kwijana kubandi nabo no kongereza ikiringo c'ubuhunzi biguma ari umuzi w'ibuye. Aba Barundi babona ko uwo ari umuti, yamara bakavuga ko intambara zidahagaze icyo kibazo kizokwama kigaruka.
Aho bigeze ubu nasaba ko iki gihugu cyompo bwene gihugu, kuko ni naco nisunze kubamwo cyane, nabyariyemo n'abana benshi.
No gusaba ubwene gihugu aho ugeze usanga bigorana, kuko nta rukaratasi rw'amavuko ubwa mbere ubufise gw'icyo gihugu. Urumva nka jewe haba mu Burundi kubera guhunga no kongera umuntu yiruka, ibyo bipapuro ntavyo bashobora kuguha.
Ingorane abo bahinga ba CIGL na HCR bemeza ko zikomeye nuko ibice 8% by'izo mpunzi aribo bafise ibibaranga, haba ibyaho bahungiye cyangwa ibihugu baturukamwo. Izi mpunzi z'Abarundi zimaze guhunga inshuro zirenga zitatu zirahafitiye nyishu.
Akarere kirabiye hirya, ibihugu byose bifise impunzi gutanga ibipapuro by'amavuka intambara zihere abana bacu ntibashobore kuba botakaza ubwene gihugu cyangwa ngo bahunge bisubiriza nk'uko twebwe byagiye bidushikira.
Igihugu cy'u Rwanda gitangwa ko akarorero kugiha abana bavutse ibyangombwa, mu gihe muri Congo abahunze bafise ibyangombwa byerekana ko bavukiyeyo batarenga ibice 28%, kubangiye mu Buganda naho bakaba ari ibice 6%. Abahinga ba CIGL na HCR bahamagarira ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini bya Afrika guterera bimwe biboneka mu kurandurana n'imizi ingaruka ziterwa no kubura ubwene gihugu bitewe no guhunga kenshi. Wundi mote ku bwa HCR na CIGL no guhindura amategeko yorohereza abahunze inshuro nyinshi canke bamaze igihe kinini mu buhungiro kuronka ubwene gihugu, hamwe no kwemera kwandika abahunze naho boba barengeje imyaka kubera iwabo batakironkayo ibibaranga. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 n'ishyirahamwe mpuzamakungu CIGL giha ikiringo cy'imyaka 10 kugira ngo rirandurane n'imizi icyo gita ukutagira igihugu muri ako karere kubera ubuhungiro bw'igihe kirekire. Ryemeza ko naho hasigaye umwaka umwe iryo sekeza atakinini ryashitse ko. N'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryerekana ko ubu ibitigiri by'abatagira igihugu kibemera mu Burundi, mu Rwanda, muri Kenya, mu Buganda na Sudani y'Epfo barenga 300,000. Ibitigiri kanoni ntibizwi neza. Ayo mashyirahamwe avuga ko barenga bo inshuro nyinshi hagiyemwo ababakomoka, ko ubona ko n'ibyo biharuro byavuye mu bihugu bike nk'uko ayo mashyirahamwe mpuzamakungu abimenyesha. Pierre Clavier n'inkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ushuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyashoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.